Ndabara mwese wa kunzi wa dosu suruki, nizera kumura mahora hiwanyo, neri mwiza na imbawe nukubana na amwe. Mundire dosu suruka no yumusi, nabariri mzi babi chie vila chika mumuka wawo wakuriri imba, kandi bagenda na mumuga bugoku tawona. Indiri mboza zara bayi rurangira nwa. Ndabaha ikaze, tukungiri zimne zimne zari imbe na mahanzi bagenda na mumuga bugoku tawona. Katangur, it was Steve Land Hathaway Judkins. Beshi bamuzi kuzina juu handi nga Stevie Wonder. Numuri yivyo mwenye Amerika, yavukiye mu gisagara cha Michigan muri Amerika. Stevie Wonder agenda na mugabo kutabona kuva akiri muto cyane. Yatanguye kuririmba afite imyaka 11. Mu mwuga we wo kuririmba, Stevie Wonder yagurishije indirimbo zishika ku rugero rw'imiliyoni jana. Yararonse ubushimwe bwinshi cyane. Indirimbo nyinshi ziwe zarakoreshejwe no mu marerezi. Stevie Wonder aririmba mu midiho ya R&B, pop, funk, ikanasol, iyo mwumviriza yitwa I Just Called to Say I Love You. Bisigura naguhamagaye kugira ndakubwire ko ndagukunda. Yaranamuronkeje agashimwe gakomeye kitwa Oscar. Indirimbo ya mbere muri Amerika mu mwaka w'ibihumbi n'amajani icyenda na 84. I just called to say I love you. Uyo ni Stevie Wonder. I just called to say I love you. I just called to say twashari ko twumviriza indirimbo zarimwe n'abaririmbyi bagendana ubumuga bwo kutabona. Jove Ayaunde ni indirimbo y'umunya Cameroon agendana ubumuga bwo kutabona yitwa André Marie Tala. André Marie Tala yavutse mwaka ugiye mu majani 1950 avukira ahitwa Banjun muri Cameroon. Tala yabaye impumyi ashikanye imyaka 15. Urubuga Wikipedia rutubwira ko atigeze amenyesha muteye ubuhumyi. Naho yarahumye rero, André Marie Tala yarasohoye indirimbo nyinshi cyane cyane mu rurimi rw'Igifaransa. zabaye rurangiranwa no mu makungu eka mbere banamwita Stevie Wonder wo muri Afrika André Marie Tala yaririmba koresheje igitari ngaha aturirimbire Joveza Yaounde canke ngiye Yaounde ari nawo mugwa mukuru w'igihugu cha Cameroon muri iyo ndirimbo ayaga ingene abanya Cameroon bahurumbira ico gisagara bagiye kurondera ubuzima bw'isi mu mubiri tabona tunabayagira ku buzima bw'abaziririmbye mu Faransa Gilbert Montagné agenda no mu mbuga bwo kutabona Gilbert Montagné yavukiye mu gisagara cha Paris mu Faransa aho hari mu mwaka w'1951 nawe nyene yagize ubuhumyi akiri muto cyane ibitamubujije ariko kubarurangiranwa mu kuririmba akoresheje piano Gilbert Montagné nagenda no mu mbuga bwo kutabona turetse no kuririmba arakina mareresi araja no mu mikino yo muri televiziyo reka ndawumvise ino ndirimbo yiwe yise On va s'aimer ati tuzokundana uyo ni Gilbert Montagné tubandanye kandi pia pulisha ni ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Niyo Bosco. Amazina yiwe ni Niyo Kwizera Bosco. Umuririmbyi aracyari muto cyane, afite imyaka 23. Agendana umugwa bwo kutabona. Turese ko Niyo Bosco aririmba ni n'umwanditsi w'indirimbo z'abandi bahanzi b'abanyarwanda. Aha twabaha nk'akarorero Vestine na Dorcas. Batubwira ko Niyo Bosco yabaye inkumyi afite imyaka 12 bitewe n'indwara ya malaria. Umviriza ino ndirimbo yiwe Pia Puresha yasohoye mu 2021. Mwandanya mwumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika ikiganiro ni dususuruke. Uyu munsi indirimbo zaririmbwe n'abagendana ubumuga bwo kutabona. Mu gihugu cy'Ubutaliyano hariho umuririmbyi rurangiranwa agendana ubuhumyi yitwa Andrea Botticelli. bafite imyaka 64 yaragurishije indirimbo ku nshuro zishika imiliyoni 80 numwe baririmbyi b'abataliyano bagurishije indirimbo nyinshi Botticelli yatanguye aririmba muri bamwe baririmbisha amajwi yabo bavyita opera munyuma araja mu yindi midiho Andrea Botticelli yavukanye indwara y'amaso yitwa glaucom ibyahavuye bivamo ubuhumyi ashikanye imyaka 12 Vivo per lei ni indirimbo yiwe nabahitiyemo bisigura kubaho kubera we ahavuga kubaho kubera umuziki hano ari kumwe n'umuririmbyi kazi Ellen Segarra
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Murashari kumwe natwe tubandanye n'umuririmbyi w'umurundi agendana ubumuga bwo kutabona yitwa Nziga Masabo Vianney canke Vishu Love bina mugenzi we yavuye yitaba Imana ni Ganze Bosco bari bagize umugwi Peace and Love bombi bavukanye ubumuga bwo kutabona neza Vishu Love n'umugwi wiwe Peace and Love baratirabisha abakunzi b'umuziki muri imwe bita karaoke Vishu Love yarasohoye n'indirimbo nyinshi nabahitiyemo nakwisanzemo nakwisanzemo mwumvirize
kukubaza uko waraye kukubaza uko wiriwe kukubaza ko wafunguye kukubaza ko waruhutse kukwitaho bya buri gihe Manumba mfite igisharara cyo kumenya ubuzima bwawe bwa buri kanya urambabarira nimba nkugora
nshaka kugutera na za message za buri kanya oya na gari stresse mbashaka kugutera na za appeals za buri kanya oya
Kode Vishu Love ari mu batanguje umudiho wa soul muri America abakunze umudiho wa jazz ndibaza namwe muramuzi yitwa Ray Charles ariko yaritavye imana mu 2004 ku myaka 73 Ray Charles akomoka muri leta ya Georgia muri America yabaye impumyi ku myaka 7 indirimbo za Ray Charles zaragurishijwe ku nshuro zirenga miliyoni 100 n'izindi zirenga yarakinye mu mareresi menshi Ray yacurangisha ibicurangisho byinshi aho ni nka piano trompet n'ibindi uyu muri no ndirimbo yiwe yise Hit the Road Jack yasohoye mu 61
Hit the Road Jack don't you come back.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way. Cause I'll be back on my feet someday.
No cash to do, call it understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Nkundire turangize bati ku munsi w'Imana ibamako n'umunsi w'ubugeni abo ni Amadouba Kayoko n'umufasoni wiwe Mariam Doumbia bamuka mu gihugu cha Mali muri Afrika y'uburengero bomi ni mpumyi umvirize no ndirimbo yabo Dimanche à Bamako aba kandi kimwe n'abandi bose twumva uyu munsi bahuriza ku kintu kimwe ubuhumyi cyangwa ubumuga bubi ni kugira icyo umuntu akora cyafasha abandi kandi bafite ubwonko
Dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage.
bakunzi baduso suruki bagize ingorane z'amagara ariko nibirangiranwa mu mpano yabo yo kuririmba ese twese tutocika intege mu magara canke ubumuga bwacu ariko tugashira imbere impano zindi nagasaga nari mwiza nahimbawe mwirigwe neza hiwanyu.
Yere kumutima tubifurije kuramba.